iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio 5 muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Tubitse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese.
Uno munsi leta iri yubahiriza agateka kazi na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Abari muri leta ntibasiba kubivuga. Uno munsi yabavuga nababuza icyo bavuga mugabo bakavuga bakatwagiriza ivyo bicanye bindi.
Uyo ni Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku byatangajwe mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bagiriza ubutegetsi bw'u Burundi ibyaha byinshi harimo ubwicanyi ndengera butungane n'ibyinyuruzwa ry'abantu. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama ya ONU ya 39 iri ijejwe gateka ka muntu iri kibera i Geneva mu Busuwisi. Turayigaruka ko kaze mwese. Duhere mu Rwanda muvugizi w'ubushikiriza manza mu Rwanda Modeste Mbabazi aremeza ko CSP Gashagaza Hubert yarahirutse gusezererwa muri polisi y'igihugu yitavye imana yishwe umurambo wiwe wasanzwe mu modoka mu murenge wa Ndera yapfuye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza.
Mu masaha ine za mu gitondo nibwo abaturage bamwe bari bamaze kugera mu murima mu murenge wa Ndera mu karere ka Kicukiro, nyamara ibiganiro byabo ntibyari ku bihe by'izuba cyangwa imvura cyangwa se imyaka yabo, ahubwo kuri benshi bahurizaga ku rupfu rwahoze ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Hubert Gashagaza mu ntara y'Amajyepfo. Kandi Habineza Louise ni umwe mu bagize ubuyobozi bw'umudugudu wa Runyonza kagari ka Kibengo murenge wa Ndera. Ari mu bageze aho abaturage basanze nyakwigendera yaguye. Nasanze uwo Habineza ahinga maze ambwira ko ari mu bageze aho umurambo wa Gashagaza waruri. Asobanura ko uretse abashinzwe umutekano yahasanze ubundi ari mu baturage batabaye vuba.
Twarasanze inzego za polisi zahageze, icyo nakoze narungutse ndareba ariko asanga uwo muntu ko kwibitsa umutwe kuri vora. Nyuma icyo nabasha kubona nabonye kariya kameze nk'iriya kabure ya cagi ariyo imuri mu ijosi. Bamara kandi abantu bashobora bari mu modoka mu imbere bakamubona kaba munigiye icyo cyo kizambagatanyije n'inuza n'ibi ama kotomoni n'ibindi bimeze nk'ibyangombwa by'amakarita bya biri mu modoka. Rero byo nagaragaza mu modoka kandi ubone ko nababikoze bikoze mu bintu bitonzemo kuko urabonana iyo waza kumufata wenda twaye imodoka akaribonda bamukwakunda abantu bazaga gukora reba bakamuhoramisha bigaragara yuko hari kuza amapine ya agenda busha hejo no hino ariko uko amapine yakaje tudrua naho ngaho nago bizaye byo kuzikizake.
Habineza yemeza ko ibyo yabonye asanganya kugendera titi waho basanze umurambo we, ahubwo akeka ko abagizi ba nabi bamaze kumwica bakaza kuhamujugunya. Yunzemo kandi ko atari ubwa mbere muri ako gace gasa nk'agadatuwe cyane bahasanga imirambo y'abantu.
Ibishobora kuba ahubwo byabereye nk'ahandi bakubera ko ngaho ahantu hibitse cyangwa hagize hije hatatu y'abantu bakaza bakaba babiparika aho ngaho bakamusiga aho ngaho babikoreye kuko ibibonye hafi aho ubona indi mirwano yahabaye. Bareba rero bagasanga nta rusaku rw'isasu ryabaye na
nta n'igisebe we wamubonye amaso ku maso nta n'igisebe
aho narebye njyewe ariko kurebesha amaso ndabikomeye hirize kigaragara byabaye bishobora byabereye ahandi tugatwerera. Si ubwa mbere ari n'ubundi aho ngaho hari kubera ko bibitse n'abaturage bahatuye bigize kuzana umuntu w'umumotari ageze ari kuri aho ngaho hafi aho byaberedeje ibyo twasanze umuntu yahaguye bamuteye icyumano
ako gashyamba. Mbese bakunze kubatwerera ibintu nk'ibyo,
bakunze kubatwerera ibintu bito kuko aho mbere hahoze n'irimbi bakaza ubona batwira abantu ugasanga saa bine aha ngaha bahaguye n'abahandi bakazana iyo mirambo.
Ibivugwa n'abaturage ntabwo bitandukanye cyane n'ibyemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Modeste Mbabazi aganira n'Ijwi rya Amerika. Babazi yavuze ko amakuru y'ibanze agaragaza ko bishoboka ko Gashagaza yishwe n'abagizi ba nabi. Uyu muyobozi avuga ko umuntu wamubonye bwa mbere ari umumotari ubwo byari hafi saa 11 za mu gitondo hakurikijwe amakuru uwo mumotari yatanze. abayobozi b'inzego zishinzwe umutekano basobanuye ko uyu motari babwiye ko yabonye imodoka yamenetse ikirahuri cyo ku ruhande rwa shoferi irimo umuntu wapfuye. Ibyo uyu motari yabwiye abashinzwe umutekano ni nabyo abaturage baje kwemeza, babibwira Ijwi rya Amerika ko mu ijosi rya nyakwigendera hari imigozi isa naho yanigishijwe. Abaturage bemeza ko iyi migozi isa n'iya mudasobwa cyangwa iya telefoni. Uvugizi w'ubushinjacyaha Mbabazi Modeste avuga ko kugeza ubu umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru aho usuzumwa n'abaganga.
Kugeza isaha nta kiramenyekana.
Hai kiragirwaho bwa murango wa muganga cyamusuzumwe.
Kwa muganga se ntacyo baragaragaza wenda ngo bavuge bati yishwe nizwe yishwe yatewe icyuma nta na kimwe.
Twabasabye ibishoboka byose ubwo nabo ndiyo birangiza baratugikisha.
Hari mu byango hari cyo yababwiye se wenda ko abantu bari bafite nyinshi kibazo wenda ngo umuntu ahere wavuga ati byaba ari ibi.
Ubundi ari niyo makuru y'ibanze tugomba gushakisha ariko kugenzisa nta
nubwo umurambo wa Gashagaza watoraguwe mu murenge wa Ndera, ubundi yarasanzwe atuye mu kagari ka Rukiri ya mbere mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Abari abaturanyi be bemeza ko batari bazi umwanzi wa Gashagaza, bahamya ko yari umuntu usanzwe yitonda, akunda gusenga kandi avuga make. Gashagaza yakoze imirimo myinshi mbere yo gusezererwa mu gipolisi, yabaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo ndetse yanakoze no mu ishami ry'ubugenzacyaha bwa polisi CID. Ubu yari mu kiruhuko cy'izabukuru aho yakoreraga inkeragutabara mu karere ka Rulindo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Kuva kuri uyu wa mbere gushika kuwa 27 z'uku kwezi kw'icenda i Geneva mu Busuwisi, hariko habera inama ya 39 y'inama nkuru ya ONU ijejwe agateka ka muntu. Umugwi w'abahinga ba ONU bigenga utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva muri 2015 washikirije icegeranyo cawo kuri uyu wa mbere wagiriza ubutegetsi bw'u Burundi ibyaha byinshi harimo ubwicanyi, ndengerabutungane n'inyuruzwa ry'abantu. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika icegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo, aremeza ko leta iriga ukuntu imigenderanire n'ibindi bihugu harimo n'u Rwanda yunanugwa ibindi byinshi kuri inama n'inkuru mugenzi wacu Eloge Wirikane zarabidushikiriza.
Muri nama ya 39 y'inama nkuru ya ONU ijeje watakaza na muntu, umugwi w'abahinga bigengurijejwe amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mwaka w'2015 wahawe akaryo kuri uyu wa mbere ko kwerekana no gusigura icegeranyo heruka gusohora. Uwo mugwi wemeje ko bakora ibyaha mu Burundi rimwe na rimwe bakingirwa ikibaba na bamwe mu bategetsi, cyane cyane mu ihagarikwa ry'abantu hatizunzwe amategeko, ukubanyuruza hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane. Abagize uwo mugwi basigura ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa, kandi ko vyibonekeje cyane muri kamarampaka yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, bakagira amakenga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutuma ibintu biba nabi kurusha. Uwo muguvuga ko wihweje uko ubutungane bw'u Burundi bukora, sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI ikwiye kubandanya igira amatohoza ku vyaha vy'agahomera bunwa bikorwa mu Burundi mu ntumbero yo kugwanya kudahana. Ubumwe bwa Buraya nabwo co kimwe n'ishirahamwe mpuza makungu rihanira hagati y'akakiremwa muntu Human Rights Watch basaba ko uwo mugwi wokongerwa ikiringo. Umuryango wa Buraya kandi umenyesha kutewe umutima uhagaze n'ukuntu ibintu bibandanya kunyuka mu by'imibano n'ubutunzi, ugasaba ko injyane ziri mu Burundi zotorerwa umuti mu maguru masha. Kuri ubu Burundi bwagirizwa twashimye kumenya uko leta y'u Burundi bifata, maze tubibaza cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Gaston Sindimwo abisigura mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika.
Ntizovuga ngo mu Burundi ngo nta muntu azogirwa nabi, nta muntu azopfungwa, nta muntu azokwiba, nta muntu azokwica. Ivyo twoba turiko turahuguza kamwe tukubwiye Abarundi ati tugiye guhagarika ibintu byose by'ibibye ika. Naco gituma dushiraho ubutungane, inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi bibi. Mugabo muri rusange uno munsi leta iriyo baheza gatya kazi na muntu muri byose. Mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga, abari muri leta ntibasiba kubivuga. Uno munsi yabavuga nababuza icyo bavuga mugabo akavuga bakatwagiriza ibyibi cyangwa ibindi ubukene nabwo isaha nyine mu Burundi gusa mugabo ubwire ko mu Burundi ni igihugu cyifashe kuko ni igihugu ubwambe twagize amatora ku mahera y'iwacu ni igihugu atana rimwe umushahara w'abakozi ba leta bataraje gutora ku mabanki yawe n'ubwo rero yuko ntibovuga ngo byarunyutse n'ubuzima bwari mu nsi kuko ibyari magira byaragira uyu no munsi ibintu bimwe biduga agashomeri leta ntizuhakazi abarundi bose leta ntizuhakazi ugwaruka bose
bwana sindimwe nemeza ko leta y'u Burundi yiteguriye kunagura imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Rwanda
imigendanire yatosekaye hagati y'igihugu cyatukoroniza cy'ababirigi hagati y'u Rwanda ibyo navyo ibibazo bya misi yose ahari abantu hamuruntu u Rwanda n'igihugu kibanye urashobora gutora umugenzi ugatora mbere n'umwubakana mugabo umubanye kuba n'umubanye nta mushyana uburu n'u Rwanda bitegezwa kubana twitwa barundi nabo bitwa abanyarwanda kandi twubahana mu budasa bwacu ivyo ni byifuzo bya leta yo kuva kiya yuko amakungu yose tugirana imigendanire myiza mugabo igihe bigoranye biba bigoranye twebwe tugira imigenderanire kugira ngo twubahane hanyuma ibyo Burundi bwemerera amategeko bironke hari n'igihe byashika aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi batukanira ku iradiyo byaraheze biragenderanye n'ubwo rero nta mvura idahita nejo bizoba neza ibihugu bigenderanye atangorana
imbere yo kwizongorana zivanwaho cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanga mu myaka itatu iheze hashinzwe leta nshasha hari byinshi byo kwishimira
murayibuka tugitangura gutwara yuko hari ingorane nyinshi mu gihugu imana yakinze Burundi mbere amahoro n'umutekano bikaba byiganje mu gihugu cyose nabwo yuko mbere nabamwe bavuga yuko hari ho nyabwoko ubu basiye bamaramara babonye ingene Burundi bwifashe mbere bakanatuvugira no mu makunguro nayo yuko ishobe Burundi yahindutse muri iyo myaka nyine twashoboye twebwe nyene kwitunganiza ibwizwa shingiro turagigisha turayitora mbere twitora ataburyo dusabye imfashanyo hanze mbere n'ubwa mbere mu Burundi aho amatora yabaye impunzi zahunze igihugu zigutahuka ivyo ni ibintu byo gushima twavuga yuko iyo myaka itatu imana yadufashije irahezagira Burundi yezagirana n'indongozi z'u Burundi
Inama ya 39 y'inama nkuru y'agatayakazi na muntu ya ONU izosozerwa ku wa 27 ku kwezi kw'icyenda ni naho azomenyekana ingingo zizoba zafatiwe u Burundi Leta ya Burundi yamaze kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ibagiriza ko bahengamye kandi bakoranye n'abansi b'igihugu Mundu guheze inama shinga mateka na nkenguza mateka zarakoranye ziyamiriza ico cegeranyo zinasaba leta kwitwarira abo bahinga Eroje ulika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi abaremye bikawa babandanye kwidogera amatonorero bashoye ku mwimbu ko atari ko arabahemba muri kino gihe. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno munsi wa kabiri urongoye runani rw'amashirahamwe y'abaremye bikawa hasaba inama yihuta yotorera umuti icyo kibazo ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abarinyi b'ikawa bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kubona batararonswa udufaranga twabo bamwe bavuga ko bataronse amafaranga yo kugura ibikoresho by'abanyeshure mu gihe bari biteze ihimba rya kabiri amasagahera mu nzira Hakizimana Jean d'Arc n'umurinyi w'ikawa wo mu ntara ya Kayanza ijwi rya Amerika ryamusanze kuri uno wa kabiri ku cicaro cya Senac murima w'isangi mu gisagara cya Bujumbura ari mu bari rukajana
gushika ubu rero twebwe mu Kayanza nta kindi tuzeye kubukiriro atari kawa ikawa niyo dukura mwo imfungurwa niyo dukuramwe imyambaro niyo dukuramwe byose byankenego ariko ubu rero kabaye akamara amaza gushika abarimyi bamwe bashavuye bati batubujije gutonora twahora twigurishiriza ibisogwa tukaronka yo dusumisha none ubu twishwe n'inzara batubujije kuzujabukana mu Rwanda twahora twironkera igiciro hakujya mu Rwanda none na nyantisha ntikize base kwidu
igituma amashirahamwe y'amatonorero atarahemba ubwa kabiri abarimyi bikawa nuko amabanki yanse guhingurane ayo mashirahamwe Joseph Ntirabampa arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi bico giterwa avuga igituma ivyo vyabaye
Senake murima w'isangi ntaco itakoze kugira ngo ivyo bibazo bidadanuke ariko kugera kino gihe turabona neza yuko abamaze kwitabira ko kamo na masosiyete ashika atatu gusa nibo bamaze guhemba ihemba rigira kabiri muri kino gihe twategerezwa kuba turiko turasomera none turiko turarumanga amasosiyete y'abaguzi bikawa nk'amasogestare avuga yuko amabanki ariyo atabaronsa ingurane.
Ni kabiri na rimwe abarinyi bico giterwa njabuka amazi ubu bafisa gashavu ko kutaronswa udufaranga twabo bakagiheba. Uno murinyi w'ikawa w'umuntara Kayanza abifitiye gihamye.
Emwe na burya hateye n'ingwara izumisha uyu mwaka bisigura yuko n'abazogira iryo shavu yuko ibyo biciro by'ikawa bitaborohereza kandi none nayo bakoreye batayaronse bashobora kubirandagura kuko bavuga ati nta kamaro bikibamari n'uyu mwaka ikawa barazisesagura cyane kuko bavuga bati ibi bihano badufatiye bituma twebwe tubona ko ikawa taci kitumari reka nyamyavutuze turayizana tuyibarunde ko ni mutaduhemba birabasha.
Ikindi abarinyi babandanya kwidogera n'amafaranga amajana atanu biti ndica ntikize bahabwa ku kiro. Urongo runani rw'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa mu Burundi atanga isiguro ageranije n'ingene ikabigurwa mu bihugu bibanye.
Kwa barimye b'ikawa majana atanu menga ni make ikitwa amatwa kivuze kandi ntitukivuga kubera ko tuvuga tuti si nkuru y'imvaho. Mu nkuru y'imvaho mu bisanzwe amafaranga majana atanu mu Burundi murazi yuko ubu atakintu akigura nahemba n'umukozi. Murazi ingene ikawa yurira indege, ikawa yurira amato, ikawa ishoka hanze, igiciro naco ukakigereranya n'ibihoke, urabona ibihoke bigeze ku majana indwi. Urumva ko tukiri inyuma. Tugeranije no mu bihugu bindi, ibihugu bibanye, za Kenya, Tanzania, bari ku gihumbi c'amarundi, niyo bahemba umurimyi w'ikawa ku kiro kidatonoye. Urumva ko twebwe rero tukiri hasi, ariyo niyumvira yuko ahanini byo babiva ko tutugurura cyane mu kurondera amasoko ku isi n'abaguzi batandukanye. Hanyuma ikindi naco nkiyumvira yuko n'ifaranga ryacu riri hasi, nimvira ko geranije n'idolari ngende rivunjwa muri BRB bidashobora gutanga neza igiciro cy'igihumbi ku murimyi nk'kandi je babiri.
Nayo ku kibazo cy'abarinyi b'ikawa bo mu ntara Ngozi bavuga ko itonorero Sogestar Ngozi ribaheraniye kuva mu mwaka uheze. Joseph Ntirabampa arongoye Senake murima w'Isangi atanga ihumure nuko leta izo yarafashe mu minwe ico kibazo naho kiriko kirateba. Uwarongoye ugo runani rw'abarinyi atera kamo leta gutunganya inama yihuta inayo yohuza aberwa n'igisata cikawa kugira ico kibazo cyo guhemba barinyi gitorerwa umuti. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu gihe ibihugu bitari bike byo muri Afrika cyane cyane ibyo mu karere byimirije kugirisha amatora harimo n'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, ni ikihe abanyagihugu baba biteze muri ayo matora coba kiruta ibyo babonye mu matora y'imbere yaho? Mu kanya mugenzi wacu Fide Niyongabo yaganiriye na Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro Mouvement Orange, atangura dondora bimwe mu bihugu vya Afrika byimirije kugirisha amatora.
Nibaza ko nk'iyo dukurikirana kenshi amatora ingene agenda muri Afrika, tuba tuvyumva ku maradiyo, igihugu ca Tanzania kizogira amatora, igihugu c'u Burundi, ibihugu vya Benin, ibihugu vya Gabon, ibihugu vya Niger n'ibindi bitari bike uravye, n'ibihugu bishika birenga cumi bizogira amatora muri ico gihe, ndetse n'ibindi bizaba vyagize mu mwaka uzanko mu 2019.
No hafi yacu nko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo naho nyene
bazoyakora muri uno mwaka.
Na Afrika y'Epfo mu mwaka uza. Nikihe witegereje aya matora yimirije abanyagihugu bo kwitega kuvyerekeye amatora umuntu aravye uko amatora atera agenda mu bihugu byo muri Afrika?
Icyo tumaze twebwe kugerageza gutahura iki ni kiyago twagize haraheze imyaka irenga 12, usanga kenshi amareta ntategura ubutunzi bw'ibihugu, usanga bama bariko bategura amatora amwe arahera bagaca bategura yandi. Ahanini rero ugasanga imigambwe ikira bipfa byinshi nize bavuga, hakama ivyo bihe byo gutera ubwoba umenga amatora aje nk'icago mu bihugu bitandukanye. Abantu rero baba bari mu ngorane nyinshi, ugasanga ntibashobora kumenya ibyo bo kwitega, bakaba baramaze kuja mu kamenyero ko kwibaza bati mbega tuzorusimba canke ruzodusiga. ibintu rero nkize bamamwe ugasanga ibyo bihe by'amatora aho kuri ibihe by'umwizero ku bantu bose aho kuri ibihe byo kugira bati tugira tumenye ubwenge bushasha bw'abifuza kudutora usanga abantu bamama uruhagarara mu bwoba kibasa kibo babona ibyo bihe birarenganye rero twebwe mu kugerageza kuganira tubatwigira tuti n'abantu bari bakwiye bonyene uno munsi uhinduka izuwo murindi w'ibiganirwa bonyene akaba aribo babishyira mu gaciro nk'akarorero usanga mu bihugu byacu byinshi abantu bamaze kuba cyane abanywanyi b'imigambi gusumba uko bari abanywanyi b'ibihugu byabo umengo akarangamutima k'umugambi kararengeye akarangamutima k'ibihugu byabo umuntu yita cyane umunyamugambi gusumba uko yita umwenegihugu arimo ivyo rero bituma abo bantu batamenye ibyo bashobora gusaba abo bantu abo babatwara hama hariho icyo no kwita ubucuti bwo kwisendereza donc d'appartenance gusumba ko haba ubucuti bwo kugira uti naka wanyemereye iki wo kindonsa gute amahirwe abantu bagaheza bakayasangira kuko burya abantu ba mu gihugu baba basangiye imigambo cyangwa batayisangiye bose bipfuza kubaheza bipfuza kwiga mu mashuri meza bipfuza gusoma ku masoko amwe bipfuza kuko bakingirwa kumwe ibintu byinshi rusanga abanyagihugu babisangiye mugabe iyo maze gushira ubusumbane bwabo bahereye ku migambwe bica bibagora rwose ingene bazivanamo n'ibyo rero twe tuko turashaka ko abantu bashishoza mu mubiri wabo mu mutima wabo bakiyumvira cyane mbega twe dusaba ikimigambwe twebwe mu Burundi tumaze kumenya imigambwe itatu itwara haraheze imyaka irenga 50 umugambwe y'iprona n'umugambwe fodebo n'umugambwe sendedede mbega ku bantu nk'ubuzima bwabo bw'abarundi bitandukaniye he imwe n'ibyo bintu abantu bakagira bati mbega basaho bararanye bangaha abafise aho biga ni bangahe abafise aho bibuza ni bangahe heza ivyo bintu akaba ari abantu baje kuganira ntibasubire kuganira amadarapo ntibasubire kuganira amapermanence ntibasubire kubipfa twifuza rero twebwe gufasha abantu haveho ibyo barajyo kwama mu mutima dufise umutima uhagaze ngo matora arageze ahubwo ibyo bize bisimburwe n'akanyamuneza ko kwibaza tuti hari icyiza turindiriye ejo na hirya ejo
none ikibazo kinini mukibona ku ruhande rw'abanyepolitike canke n'abanyagihugu batora nabo nyene barafise uruhara gushobora guhindura ibintu hamwe bokurikiza inyigisho baba bafise mu vyerekeye politike kandi ntibafise izihagije muri Afrika
twebwe muri muzima orange uruhara runini turusha ku banyagihugu kuko burya abanyapolitike uko bameze bibana n'uko barezwe abanyapolitiki no musi dufise barafise igihe bavukiye ko bararezwe ingene rero bagiye barigishwa n'ibyo bashemwe mu buzima bwabo nuko bameze kwipfuza igitangaza boguha ugatakikoze bari abana batagikoze bakiri bato uwo buri kurabarenganya ahubwo no musi twebwe tukeneye kwibaza tuti abo bakiri bato ni gute uno musi bokwiyumvira icyo bokora ejo cyiza bogikora gute mbuze bato uno musi je mvuga umuntu afite imyaka 16 iwacu mu Burundi mu 2000 azobaja gutora arafise uruhara runini nyarero cyane kuko arashobora kwitoza nawe canka gatora nize rero mba nibaza nti nabo twebwe dufise ku ruhara runini nibo bafise icyo bohindura umuntu amaze gutwara imyaka 10,000,000 umuntu yabaye mu butegetsi mu magoverne mashika 20,000 wifuza kwejo yotwara ngo ahindure iki ni giki cy'icyizere yogira uno munsi umuntu afite imyaka 70,000,000 atashoboye kukizana afise imyaka 25 nibaza ko kenshi biba bigoye ibintu nk'ibi
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Flori uratwumva
ego ndabumva cyane
watubwira amazina yose nahuri
nitwa Sevuke Gira Flori ndi Bujumbura mu Burundi
ego mufise akabazo canke intererano
bashaka guterera
ego
uyu munsi mu Burundi ndetse no muri Afrika turiko turegereza amatora aho tuzoja mu matora abarundi abeje amatora abanyafrika benshi bari mu bihugu bitandukanye baje mu matora ariko ikibazo abanyagihugu twari dukwiye kwibaza uyu munsi ni uko tugiye mu matora be abo tuzotora hari icyo batweretse bazotumarira aho rero nshaka kuvuga gusanga ibyo bamarira abantu ibyo bamarira abanyagihugu mu bihugu baherereyemo muri Afurika n'ibyo bihugu byose abantu bategereza kwibaza ati be ikibazo cy'ubutunzi abanyapolitike bakivuka kwinshi rero muri Afurika ingorane zifite ni uko kenshi abarundi cyangwa abanyafurika benshi batora cyane cyane bisunze ubwoko cyangwa intara bavamo rero navuga yuko MacDonald leadership hagati y'abatora n'abatorwa nta rimvuga nti cyoshoboka yuko muri kazoza ejo mu Burundi dushora kuronka abanyepolitike by'ukuri batuganira kujerekeranye n'ubutumwa hakabaho isano hagati y'utora n'utorwa. Icyo kibazo abarundi benshi twadukwiye kwibaza ejo nitwamara gutora abagiye gutwara mu 2022 hajye habe isano y'uwatoye n'uwatowe bivanye n'icyo ubuyobozi cyeretse. Iyo ntererano y'iwanje rero nashaka gutera akamo abarundi rwaruka uyu munsi aho durukiye mu bihugu byacu turimo muri Afurika ariko aratwumviriza uyu munsi twumve duti ejo ntihagire umuntu aza asubira kuduhendesha ko dusa cyangwa tudasa ahubwo atwereke icyo nzo tumariye.
Murakoze. Dufise kandi Dani, uratwumva?
Yego, murabumva. Yakomeje amakuru.
Yego, irindi zina aho muhamwaye muri?
Ni Dani Kinyomana rakiza nk'abandi mu ntara ya Murambya mu Burundi.
Icyumviro cyangwa ikibazo?
Reka mpere ku ntererano mu Burundi tugiye kuraba kuva kera kuva Burundi bukibaho hamukaraba igihe Burundi bwatora rwa Gasore byarabonekana neza yuko abarundi bipfuza kugira ngo haboneke independence harimo mu cyana gatatu abarundi batoye nyine bagatora ndadaye barabyarabonekana yuko abarundi bakeneye ihinduka mu byamoko yuko ata muntu n'umwe yokumiye mu bitunganya by'igihugu umuhutu n'umututsi wese akaronka icategeze guterera mu gihugu. Hanyuma tugiye kuraba mu 2005 dutora Petro Nkurunziza twagomba yuko igisirikare gicangwa tukagomba abarundi bakagomba yuko atanumwe yokumirwa mu byamoko kandi igisirikare ntikihazwe n'umuntu umwe. Ariko rero aho ibintu bitera igenda urabona yuko umengo ni bibazo byaheze mugabo bibandanye bigaruka byenye by'abazungu bikabandanye bigaruka umunyepolitika byitwaza hari muravye ibijyanye n'amoko bikabandanye bigaruka. Ubu rero muri 2020 abarundi ko kubaza tuti tugomba kugira ihinduka rimeze gute tugomba umunyepolitike ashira imbere guteza imbere umunyagihugu n'igihugu mu bijanye n'ubutunzi bego umunyepolitike yubande nago mashe mbaza uwo mutumire bega mubona yuko dushobora gutera imbere mu by'ubutunzi nta kuntu mubona yuko ibi bintu byakahise by'abazungu bavuga ari bo baducinyize ibi by'amoko bitoshobora kugaruka mu gihe byo hava bibingamika iyo migambi umuntu yabashije kugira ateze imbere igihugu mu by'ubutunzi abarundi bose tukizera yuko twogoroye. Rero mu 2020 abarundi nibyo bahindura batse kandi abarundi sigeze batora imigambi ahubwo abarundi tubona yuko batoye kubera ishavu bagatora ishavu ariko rero ubwo twibaza yuko abarundi bariko barabona yuko twotora imigambi aho gutora moko cyangwa amashavu tugatora umuntu azoduteza imbere. Murakoze.
Murakoze. Mu mwishyura ye Francis
yabwa mbere yatanze intererano abagize ikibazo ni ikibazo je nanje no subiza kuri Dani. Dani uno munsi ushobora gusanga ari nk'umuntu akisi imyaka 30 n'irenga we abayumva umengo ivyo nivyo abaza ku banyapolitike natwe muri muvuma orange twebwe twibaza ko umunyapolitike arakaje umurundi wese ashoboye gutora ararekuriwe no kwitoza nico dushaka ko haba umurindi muniniya w'abantu bariko barumva iyo bajana ibintu agize rero ati ubutunzi ico natwe tugifatire kuko muri programme yitwagiye turerekana mu bintu byose twerekana twebwe ntitwemera politike na gatoyi ifatiye mu kirere politike ifatira ku bintu bishobora kuba bijanye n'ubutunzi canke imibano rero cyane cyane ufatiye kuri ibyo by'ubutunzi twebwe niho dufatira tugira tuti umuntu aba mu Burundi canke muri Afrika mu gihugu icyo ari cyo cyose adasobwa ushobora gusigurira abantu icyo yobamarira uno munsi adashobora kubiganira ngo abishitse kuki uwo muntu yipfuza ko aja kwitoza nize yaravuze Dani kenshi bica bifatira ku ishavu agenda agira ati banaka baratubabaje nje kwitoza kugira ngo tuzobakureho natwe tubababaze twebwe natwe twashaka ko uwo murindi w'abakiri bato ari buno munsi biyumvira bakagira bati ndega mu myaka 2 ninde ashobora muri twebwe kubikora mu myaka 5 mu myaka 10 iza icyo uzokorejo ubanze ugitegura uno munsi kugira wizogera aho ugishikiriza mu kanwa ushobore kukivuga kibe ijambo no kuvuga ko wacicaye ku mwanya munini uragitohoza urakiganira urakivuga. Kenshi rero ibyo twumva mu bantu aho baje kwitoza bavuga ibitutsi bakavuga ibintu by'ibisokoro bibabaza abantu nibyo baba bamaze umwanya munini bategura usanga mu makartier general y'imigambwe havugwa ibitutsi hateguwe indirimbo zo gucyoriza abandi gusumba gutegura materie ibintu bitandukanye byo tuma abantu biyumvira bati ndega abigisha bagiye kubaho gute, ndega abadandaza bagiye kubaho gute, twobafasha iki, ndega imigambi nakayogira iki. Nivyo rero tumaze gushingira ko twibaza tuti imini buri buri aho tutashoboye kuba karorero, natwe uno munsi twiyumvira ingene ivyo bintu twobikora.
Rakoze mugenzi wacu Fide Nyonga bakuri ico kiganiro yateramije nabo muri Mouvement Orange baganira ku bijanye n'amatora muri Afrika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka tubarariki mu bandanye mwumviriza radio Mukunda ijwi ya Amerika.